Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutereza nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 27 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Tubayeho nabi cyane. Je ngenda turatura aho ndaye no munsi siho ndarejo ariko twe twizeye Imana kubizohera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu avuga ku ngaruka mbi z'uruhagarara rwa politike rumaze igihe kirenga umwaka. Inkuru kumwe n'andi makuru yerekeye Burundi arimwo ikiganiro twagiranye na Leonard Nyangoma yahora arongoye mu hari Senared turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Edi Rwema. Mwaramutseneza Edi, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishimishijwe n'uko ibiganiro bidakumira bihuza Abarundi bigiye gusubukurwa. Itangazo dukesha umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Mark Toner rivuga ko Amerika ishimishijwe n'icyemezo cy'umuhuza Benjamin Mkapa gitumiza ibiganiro ku matariki ya kabiri kugeza ku ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru ya Tanzania. Mkapa wigeze kuyobora Tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba kunganira Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Muri iryo tangazo Toner avuga ko Amerika izakomeza gufasha ibiganiro bihuza Abarundi kuko isanga ari bwo buryo bwiza bwo kugarura amahoro n'ituze mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba abo bireba bose kwitabira ibyo biganiro nta mananiza abayeho. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko inzira y'ibiganiro ari ngombwa muri ibihe bikomeye igihugu cy'u Burundi kirimo. Nyuma y'umwaka mu Burundi havutse ibibazo bishingiye kuri politike, abantu barenga 400 bamaze gutakaza ubuzima, abandi bagera kuri 1/4 miliyoni bahunze igihugu cyabo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga kandi ko Amerika ikomeje kwakira amakuru y'ubwicanyi bwiyongera burimo urupfu rwa General Athanase Kararuza, kwica urubozo, abantu baburirwa irengero, gufata abagore ku ngufu no gufunga abantu bitemewe n'amategeko bikorwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi ruhabwa intwaro. Amerika irasaba ko ubwo bwicanyi buhagarara maze ababugizemo uruhare bagahanwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza zivuga ko kuba umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha avuga ko agiye gutangiza iperereza ku byaha bikorerwa mu Burundi bikwiye kubera isomo abakora ibyo byaha n'abafite uwo mugambi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyaka ry'abarepubulika, umuherwe Donald Trump niwe watsinze leta zose 5 zari mu matora kuri uyu wa kabiri yo guhatanira kuba kandida w'ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu. Trump yatsinzemo ni Pennsylvania, Maryland, Connecticut, Rhode Island na Delaware. Trump ariko aracyahanganye n'abandi bakandida babiri aribo Senator Ted Cruz na Guverineri wa Leta ya Ohio John Kasich baza inyuma ye cyane. Ariko kugeza ubu nta n'umwe muri bose uko ari batatu wari wagira amanota ahagije ku buryo ari we wazimikwa n'ishyaka nka kandida waryo matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba mu kwezi kwa 11 gutaha. Mu ishyaka ry'abademokrat, Hillary Clinton yatsinze leta enye kuri 5 arizo Pennsylvania, Maryland, Connecticut na Delaware. Uwo bahanganye Senateri Bernie Sanders atsinda leta imwe ya Rhode Island. Hillary Clinton ari imbere cyane ku buryo atangiye kwizera ko ari we ushobora kuzaba kandida w'ishyaka rye ry'abademokrat. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yemereye Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Georgia George Kvirikanshvili ko Amerika izakomeza gufasha icyo gihugu mu mpinduka kirimo gukora mu bijyanye na politike n'ubukungu bw'igihugu. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya Biden rivuga ko Amerika izakomeza gufasha kandi inzego z'umutekano n'igisirikare cya Georgia. Mbere yaho Minisitiri w'Intebe Kvirikanshvili yari yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko igihugu cye gishize imbere gutegura amatora azaba mu mucyo n'ubwisanzure mu mpera z'uyu mwaka. ishyaka rye rizaba rihanganye n'iryahoze n'iryuwahoze ayobora igihugu Mikhail Saakashvili watsinzwe mu matora yo mu mwaka w'2012. Minisitiri w'intebe wa Georgia yatangaje ko igihugu cye gikomeje kuzahura umubano muri politike n'ubukungu n'igihugu cy'u Burusiya nyuma y'intambara y'iminsi itanu yasize u Burusiya busambuye bikomeye inzego z'umutekano za Georgia. Muri Sudani y'Epfo, Riek Machar yagarutse Juba kuri uyu wa kabiri. Amaze kuhagera yahise arahira yimikwa mu mirimo ye ya vice perezida wa mbere wa Repubulika. Mu ijambo rye muri uwo muhango, perezida Salva Kiir yavuze ko we na Machar bagiye kwihutira gushyiraho guverinoma y'ubumwe nk'uko iteganyijwe mu masezerano y'amahoro, naho Machar yavuze ko nta mananiza azashyira ku mukuru w'igihugu. Riek Machar yahoze n'ubundi ari vice perezida wa Repubulika. Mu kwezi kwa karindwi umwaka w'2013, perezida Salva Kiir yaramwirukanye kuri iyi mirimo. Mu kwezi kwa cumi na kabiri kwakurikiyeho, Machar yatangije intambara yagejeje ku masezerano y'amahoro mu kwezi kwa munani gushize. Intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, ituma abandi barenga miliyoni ebyiri baba impunzi. Riek Machar yaramaze icyumweru kirenga yanga kujya Juba kubera ikibazo ku mubare w'abasirikare be n'intwaro zabo bagomba kumurinda. Amaherezo yemerewe abasirikare bagera kuri 200 mu ntwaro zabo, harimo za mitrailleuse cyangwa machine guns 20 n'imbunda zirasa grenade za rocket.
Urakoze Edi ku makuru uheje kudushikiriza. Nyuma y'umwaka habaye imyerekano yo kwiyamiriza kiringo cya gatatu cya perezida Pierre Nkurunziza, haracara abantu babayeho mu kinyegero batinya gufatwa n'abajeje umutekano. Muri icyo kiringo cy'umwaka, ONU ivuga ko abantu barenga 500 bishwe, mu gihe abandi 270,000 bahunze igihugu. Yaba leta canke abatavuga rumwe nayo canke inshuti z'u Burundi, bose bemeza ko umuti uzova mu biganiro bidakumira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ibitaratangura twatubayeho neza, umuntu yatembera nkava mu ikaratemba mwo nkaja mu yindi nidegembya, ariko ubuye sinshobora kuva hondi aho ndaye no munsi seho ndarejo.
Uwo ni umwe mu bantu basigaye babayeho ubuzima bwo kubundabunda kubera batinya gufatwa n'inzego z'umutekano bagirizwa imigumuko bitewe n'uko baroye mu mabarabara biyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza. Avuga ko abayeho nk'imbohe
kirahise abana bashika nka batatu cyangwa bane, ariko nk'ubuye ndashaka kumara indwi zibiri ntabonye n'umwe, bamwe tukavuganira ku telefone. Urumva uri umuntu umushinga nawe adashobora gusumira abana, umva atakamara amazi nta manza na zimwe tujamo naruguru ntitukijayo, n'abyeyi ntibazi ko tukiriho, tubayeho nabi kubera kare warawidegembye ukabura umwidegembyo ukabura umuyaga ukabura bene wanyu twatuvugana benshi ukaba barahunze abandi barapfuye abandi bapfunzwe, umva ko arakamara amazi. Tubayeho nabi cyane, njye ngenda turatura aho ndaye n'umunsi siho ndarejo, ariko twe turizeye Imana kubizohera.
Cyo kimwe nawe uwo musore yemeza ko atakazoza abona kuko asigaye aba mu mwobo nk'ifuku.
Jewe ndaturatura misi yose nturatura singiraho ndara aho ndi nama ninyegeje je nitavye akamo ko yameze kiringo ca gatatu cy'umukuru w'igihugu. Nico gituma rero kugeza isaha umuntu ari mu nzu aguma yinyegeje kubera ugiye mwe barabara abaca bica bafashe barica bafashe barica n'upfunzwe ntavayo baranyuruza. Urumva ne umuntu akumagira ubwoba akaguma yinyegeje, nawe bona akazoza mbona biguma muri uko akazoza ejo nzopfa ngiye habona champfa nibikunda ko ndonka akazoza.
Nubwaba cyo kimwe nabandi batari bake binyegeje za kubera bari mu biyamirije kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu, leta yarahumurije ko abantu bataroye mu byo guhungabanya umutekano borema. Iyo mvugo ntinyurana gatabo yega. Ubuzima bw'aba bantu bwahindutse kuva ku itariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka uheze, aho habikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD. Pascal Nyabenda umukuru wawo niwe yarari hagarariye.
Twagira rero dutangarize abarundi n'amakungu tutari kumwe hano ahicyo gikuwa caba yuko umugumi yabanga ashize imbere yabandi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo CNDD-FDD ari umugumi yabanga Petero Nkurunziza.
Izo mpundu n'amashi byakurikiwe n'amasinzi y'abantu biyamirije kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Inzego z'umutekano ntizabihanganiye.
Ingo! ingo niwa turase buka niwa zo tumara tuzobaho tuzobereka yuko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko beshi bavuye mu ishamba bari ko barondera ubwigenge bwabo baraburose muri abashaka kutwicaraho
naho umuntu yo fatwe bwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuri gihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azubandanya yigaraga hamwe
imyerekano ishushe inyuma y'indwi zibiri amabarabara ya Bujumbura bogaboga batavuga rumwe n'ubutegetsi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 mu gihe president Nkurunziza yari mu rugendo rw'akazi muri Tanzania haragaragajwe hirekwa ryo butegetsi
president Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo General Major Niyombare Godefroid murakoze
inyuma y'iminsi ibiri abashatse gukombora president Nkurunziza bamwe barahunze igihugu abandi batabwa muri yombi mu nyuma hahavuye hatunganywa amatora abatavuga rumwe na leta bayisokoyemo amakungu na karere bemeje kwa aya matora atatunganijwe ku buryo bwemewe ariko mu gwiseni warahaye amajwi abikuye mu matora Pierre Claver Ndayicari yarongoye seni arasigura icyabitumye
abagiye muri iri higanwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu higanwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu higanwa nico gituma twabahaye amajwi nkuko abene gihugu bayabahaye
bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayafishije ubusa akarorero na Kagaton Rwasa arongoye FNL yigenga
amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo muri ivyo bitari byo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye basabwe yuko baserukiko none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho aricyo twaba turiko turabafasha so kwisubira ko none uyu munsi ayo majwi yabo tuyaterero mu gisanze hama ntimwibagire bega muri politike y'u Burundi ibintu byifashe gute ubu ntabari ho boca babitarukirako
amatora yose harimo na umukuru w'igihugu yatsinzwe n'umugambwe CNDD FDD kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu hatangiye kumvikana urwamo rw'amasasu hari n'ibitero vyaba ku murango ryaka ibyo bitero vyasize amarira mu miryango marira mushikiza manza kizigenza arafisa abayege kako
ubu bwicanyi bica umuntu umwe ibi bintu byo gutera magrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he rafise ivyemeze yuko ari bintu byateguwe na bamwe bari bateguye ihereka ryo gutegetsi
aha Valentin Bagorikunda ntahuriza na Charles Nditije umwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atahunze igihugu
ivyo umuntu afise ubwenge afise amaso kubona nta muntu umwavyemera kuko iyo umuntu ariko aranera gateka kiwe ntaba ariko aragumuka ntaba ariko aratera umudurumbanyo bose amakungu akarere bose barabonanizana neza yuko ico kingo ca gatatu canke Nkurunziza yihagiye ariyo nkwezi ya marere imbonera kure y'abapolisi abasoda biwe nibo batema batongora none ko tugira tuti nihaze abantu baza kuja hagati ko wumva bahagarikire ayo uwo mutekano nihaze abantu ngabaze gutohoza barabe abari ko barakora amarorerwa bari bo akanana nuko azi ibyo ari karakora naye handi yaba yagira ati naba biyamishije uca gatatu bari ko barica bari ko batera umudurumbanyo mu gihugu yogira ati nyabona nyabona mwa makungu muri aka karere nimuze murabe abagizi banabe mugabo ibyo byose yarabyanse pere nabo bari kumwe barabibona ntibikira gaseseshwa rumuri neza na neza turazi yuko ubutegetsi bwa nkuru zari bwo buri ko rutema buratongora nta numwe atabizi
uko iminsi yagiye irengana leta y'u Burundi yemeje ko abayiteye ingorana atari abarundi gusa mbere mbere president Nkurunziza yabisiguriye Ban Ki-moon agendera Burundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka
twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u Rwanda ku kituraniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ibyemezo byuko badufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo turande neza kuko tukanye kuva kera
mu kwezi kwa 12 akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika katanze icyumviro cuko horongwe kw'inteko mva makungu mu Burundi gasigura ko hashobora kubihonya bwoko izo nteko ziyamijwe n'inama nshinga mateka uhereye kubayirongoye na cyane cyane abava mu bwoko byavugwa ko bugeramiwe
iyo ndi mushinga mateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi umututsi pano w'imperekeza bimwe baba bamwe batutsi nta kuntu babayihonya bwoko bavaho ni honya bwoko ry'abatutsi ngo haguruke rwose ngenda ku mana ndayize domisiano ntibantunganya minani aka kanya ari bagiye hagarara bwuma ivyo batutsi babonye kuri hagarara bwuma nabandi rwo kuvyukuri bamenyere kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kikijanye ni inteko nkumbure mva makungu nibaza ko atafishe no bivuga ko kiretse aho izo mwe nizo nteko zigiye ziba zigiye gukrea izo rebelia ho ubu no munsi zoshika ngaha cyazagenda muci bitoke zubati duhagaze ngaha ntihagi usura kuhingira ba crea de rebelia mu bisanzwe mwe nabo
umujyango wa Afrika y'ubuseruko watoye president wa Uganda Museveni ngo abumuhuza mu matati y'abarundi mu nyuma mwongera ko uwahoza twara Tanzania William Mkapa bompi baragize ingendo mu Burundi hiyongera ko izindi ngendo z'ubutavana ko z'akanama kamaho n'umutekano ka ONU umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ubwiwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika hari ibyo bumvikanye na leta ariko inshuti z'u Burundi ziyagiriza ko atashakishira mu byo yemera Tom Perriero intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini
There are trips where it feels like we've taken one step
Ubiraze ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nzo tuvugana na leta harakindwe inkeya president Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza amajana abiri bagateka kazi na muntu ushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko ho ndorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa uko no kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira
or the path forward
Inyuma y'umwaka hatanguye imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'isimigumuko hacibonekeza abantu bafatwa n'inzego z'umutekano ababurwa irengero ryabo n'ibitero biba ku murango ryaka akarorero ka hafi ni gitero cabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru Bujumbura gihitana General Atanaze Kararuza yahoze ari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro muri Centrafrique Nubwo haja hari ibitero bigamije abantu bamwe bamwe haraheza amezi arenga atatu urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makaritsi amwamwe ku mugwa mukuru Bujumbura rwaracureshe inyuma y'umwaka muri ONU bavuga ko abantu barenga 500 bagandaguwe abarenga 270 bahunga igihugu umugwi w'igihugu wigenguje rwa gataya kazi na muntu Senidash wemeje ko hishwe abantu barenga 380 na ishyirahamwe ya Prodash rivuga barenga 600 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urunani senare de ruhanira demokrasi hamwe n'iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha rufite abategetsi bashasha barurongoye kuva ku munsi wa mbere itariki 25 y'ukwezi kwa kane Leona Nyangoma yahora arurongoye aravuga ikintu yibaza ko catumye akurwa mu kiganiro yahaye iradio ijwi ya Amerika tumutega amatwi
menya nuko rujya runani senare de rugizwe n'imigambwe ni 25 no kuvuga n'ivyuviro 25 bitandukanye biragoye rero urunani nkugo ko ruhuriza kuri byinshi cyo gituma rimwe na rimwe tutahuje kuri byinshi hari nabaje muri rujya runani baje bati tubanze twirukane Nyangoma ibyo twarabibona tukiyumanganya manama arengane nagirishije mu birigi bari babazi mu nama baje gutegeka batekanije ngo babanze bakure Nyangoma bo hari nabayibaza kandi hari ibintu tutahuriza ko bamwe babona yuko bikenewe ko dushiraho ngo leta yo mu buhungiro hari abo byababaje gushika n'ubu ndababwira nti ibyo ntibishoboka muri ibi bihe mu Burundi n'ibindi ntokwirirwa ndatondagura harabibaza bati ibibazo by'u Burundi bizotorerwa umuti n'amakungu nkababwira nti bato by'abarundi ahanini n'abarundi bonyene bakwiye kubitorera umuti ndiyaba binashoboka twebwe nyene abarundi twogiye hamwe tukiyumvikanira tugatora umuti ibibazo byacu amakungu tukayahamagara kuri bimwe tutoba twishoboreye akadufasha nta gufasha utifashije mu kirundi ko bavuga
abategetsi bashasha bagiye kurongora ubwo nani bazoshora kurangura ibyo bintu mwebwe byabanani
barerekwa sinzi kwiyo iyo nkiyo leta tuvuga barondera bazoca bayishinga ntawizi kuko hari nabibaza yuko ari ibikorwa byoroshe ngira bazobishobora ngibaza sinzi ko bazobishira mu migambi nuko bumvise impanuro
hari abategetsi batari bake hari abategetsi batari bake n'abarundi batari bake bavuga ko ugo runani kuva mu ntango rwari urunani rufise umugambi ukorondera ibiti ivyo bintu izo ndyane zibonetse mu mugambi zirekana ko ivyo zari byo
birashoboka kuko ingibi ivyo ngibi byo guhindura cyane cyane ibyumviro nk'ibyo byaduka cyane cyane iyo umuhuza agomba gutuma ku ibiganiro hari abibaza bati twebwe turongora urwo runani tukaba tuciye turongora abo tuzotuma mu biganiro ati ni ukuvuga yuko umuhuza azofata ubutegetsi abugabure abutangiye hanyuma uzoba ari hafi ku meza akate kujya k'ubugari akate bunini kubera azoba ari hafi abandi bababegere gatonya hariho bamwe bashobora kuba babyumvira uko sinovuga rero
umugambi rero umugambi
ari benshi
umugambi mushyira na nyangoma umugambi w'ubwo runani ko ari kugabura ibiti kumwe abarundi bavuga amagabura nyama
oya ibyo sini ibyo ntabyo noshira imbere yuko twebwe twashize umugambi umugambi wari wanditswe uzi kwari gusubiza umutamana amasezerano y'Arusha ibwirizwa shingiro kugarukana amahoro n'umutekano hanyuma igihe cy'amatora amatora akazoba hageze hari ituze mu gihugu
leta y'u Burundi ntiyemera urunani senarede kuva kera hanyuma mu biganiro amatwi adusumira ibiganiro bigiye gutangura y'Arusha nta mutegetsi n'umwe w'ubwo runani yatumiwe ku giti cy'ubwo runani ivyo ntibiteye amakenga kuri ubwo runani sivuga ko ata muntu arwemera
nta makenga byotera leta y'u Burundi urabona ntiyoshobora kwemera urunani nk'ubwo uko rurayigwanya ibyo ari byo byose kuko nabo nyine bagize leta baragiye mu biganiro bari mu mugambi uyo mugambi icyo gihe ntiwemegwa n'amategeko ariko y'u Burundi tuvuge ariko nico ubuza ko ibiganiro biba umuntu wari we wese yipfuza ibiganiro iyo bishobora kugarukana ituze amahoro mu Burundi niyumvira ko ibiganiro bikenewe ibiganiro byama biriho no mu gihe cy'amahoro tubanze tureke ubu
umunota umwe mushinga nta nyangoma ntimwishyuye ikibazo nababajije nta mutegetsi n'umwe yatumiwe ku giti cy'ubwo runani ivyo bisigurike
ivyo umuhuza yaratumiye abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ivyo navyo nicyo gituma bavuga ngo nta mutegetsi n'umwe yatumiwe none umva tutatumiwe
ku giti cy'umugambwe wanyu
yatumye ku giti cha CNDD
murashaka kutubwira umutegetsi yatumiye ku giti cy'umurunani Senared
ntawe nomenya
Nyangoma Leonard umukuru w'umugambwe CNDD murakoze cyane gose ku kanya maduha
yego nawe urakoze Frederico
unaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cereke vyaranze leta z'umwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bihe tugezemwo ikiganiro twateguriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byo twarebeye hamwe harimo icyo bita delegates cyangwa se intumwa za rubanda mu matora uyu munsi munyemerere tuvuge ku ba delegates bo mu rwego rw'igihugu ikaze mu kiganiro Amerikana mu matora y'amajonjora ubu agikomeza imbere mu mashyaka abaturage ntibatora uwiyamamaza nyakuri yego bahitamo izina rye ariko mu byukuri iyo bamutoye baba bamuhaye intumwa bita delegates aba ba delegates batorwa rero mu nzego z'ibanze z'ishyaka hakiyongeraho abandi baba basanzwe bafite imirimo batorewe mu buyobozi bwite bw'ishyaka nabandi bo muri iryo shyaka batorewe ubuyobozi mu nzego bwite za leta ni nko kuvuga abo mu nzego z'ibanze za leta ba meya ba guverineri ba leta ba depute na ba senateri nyuma y'amajonjora izi ntumwa cyangwa se delegates z'ishyaka nizo ziterana noneho zikimika kandida w'ishyaka ku mugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'ishyaka bita convention cyangwa se kongere y'ishyaka mu bihugu bimwe na bimwe iyo kandida amaze kwimika ku mugaragaro ishyaka ryose icyo gihe rimujya inyuma noneho we n'uwo yahisemo ushobora kuzamubera vice president bagatangira kwiyamamaza nanone mu gihugu cyose kugera ku itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi w'iri tora abaturage bose bahitamo uwo bashaka bakamuha ijwi ryabo ariko nanone burya komisiyo y'amatora ntitangaza ko kanaka yatorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihereye ku majwi y'abaturage yonyine gusa ahubwo n'intumwa za rubanda cyangwa se delegates mu rwego rw'igihugu nabo babanza gutora ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana urugaga rw'intumwa za rubanda mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika intumwa mu rwego rw'igihugu bashyirwaho ku buryo bubiri muri leta zimwe na zimwe batoranywa na rubanda ku rutonde rw'amazina baba bahawe na guverinoma ya leta runaka mu zindi leta inteko ishinga amategeko ya leta runaka niyo ihitamo intumwa zayo nk'uko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribyemera buri leta igira umubare w'intumwa cyangwa se delegates bikurikije uko abaturage bayo bose bangana ibyo aribyo byose umubare w'aba delegates bose hamwe mu rwego rw'igihugu ugomba kuba ungana n'umubare w'abadepute mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga abantu 435 kugira ngo kandida yemerwe ko ari we watsinze amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kugira inyuma ye abadelegates byibura 270 nshuti zacu ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye cyane rwose mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
mu Kenya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse nshamaki y'amakuru twabashikirije Edi
Urakoze Frederic muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyaka ry'abarepublika umuherwe Donald Trump niwe watsinze leta zose eshanu zari mu matora kuri uyu wa kabiri yo guhatanira kuba kandida w'ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu leta Trump yatsinze ni Pennsylvania Maryland Connecticut, Rhode Island na Delaware. Mu ishyaka ry'abademokrati Hillary yatsinze leta enye kuri eshanu arizo Pennsylvania, Maryland, Connecticut na Delaware. Uwo bahanganye senateri Bernie Sanders atsinda leta imwe ya Rhode Island. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishimishijwe n'uko ibiganiro bidakumira bihuza Abarundi bigiye gusubukurwa. Itangazo dukesha umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Mark Toner rivuga ko Amerika ishimishijwe n'icyemezo cy'umuhuza Benjamin Mkapa gitumiza ibiganiro ku matariki ya kabiri kugeza ku ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu mu mujyi wa Arusha uri mu majyaruguru ya Tanzania. Mkapa wigeze kuyobora Tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kunganira Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yemereye Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Georgia ko Amerika izakomeza gufasha icyo gihugu mu mpinduka kirimo gukora mu bijyanye na politike n'ubukungu bw'igihugu. Itangazo rya Sowe n'ibiro bya Biden rivuga ko Amerika izakomeza gufasha kandi inzego z'umutekano n'igisirikare cya Georgia.
Mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Edi Rwema mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.